Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi no mu bihugu bitari bike byo muri Afrika, iyo abubakanye batabashije kuronka ikibondo, akenshi umukenyezi ni busanga ahogwa ico canke yagirizwa ico kibazo. Nyamara nkuko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza, ubugumba bushobora kuva ku mugore canke ku mugabo. Mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi twatumiye muganga Mbonimpa Bernard avura ibibazo bijanye n'irondoka mu Burundi. Twatumiye kandi n'umupfasoni Aime Ndayizeye yagize ikibazo cyo kutibaruka igihe kirekire cyane, kube n'umugabo wiwe atwiganire intahe yiwe uko babyifashemo n'impanuro botanga. Ikaze mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndayisubiramo, nimero ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Turubitse ko ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo, ku buzima, ku byiyumviro by'abakenyezi n'abigeme. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko ibitigiri by'abantu bafise ikibazo cy'ubugumba ku isi bigoye cyane kumenya. Ni mu gihe bavuga ko icyo kibazo kiva ku bagabo n'abagore benshi, bigatuma bitoroha kumenya urugero rwacu n'ikibitera neza na neza. Bavuga kandi ko bitoroshe kubera ubushakashatsi busanzwe buhari bwisunga ku bitigiri by'abakenyezi baba bagiye ku mavuriro azwi kwipimisha imbanyi canke bagiye kwibaruka bonyine. OMS ivuga kandi ko ubugumba bushikira abagabo n'abagore ku rugero rumwe. Yamara mu Burundi no mu bihugu bitari bike byo muri Afrika, bitewe n'imico yaho, iyo abubakanye batabashije kuronka umwana, akenshi umukenyezi ni usanga ahogwa icyo kibazo. Yamara nk'uko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza, ukutaronka umwana kububatse bishobora gushikira umugabo cyangwa umugore. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi ni mu kwihweza ibituma haba icyo kibazo, twatumiye muganga Bernard Mbonimpa avura ibibazo bijanye n'irondoka mu Burundi. Twatumiye kandi n'umupfasoni Aime Ndayizeye yagize icyo kibazo cyo kutashobora kwibaruka igihe kirekire cyane yubatse, atwiganire aduhe intahe yiwe, atubwire ko yavyifashemo be n'umugabo wiwe, kandi n'impanuro kumbure yotanga ku bafise icyo kibazo. Reka tubanze twakire abatumire bacu bombi babiri bari ku mirongo ya telefone mu Burundi. Dr. Bernard, turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
urakoze neza madam Oriane. Yego jewe ndi nitwa Dr. Mbonimpatara Nade Bernard. Nkaba ndi umuntu yakurikiranye ibyo kwakira ababyeyi. Nkaba nkora mu bitaro bita twita Fizane santre santre ya reproduction yitwa Fizane.
Murakoze cyane rwose. Muganga, mbere yuko turonka madame Eme ku murongo wa telefone, tubanje kubaza utubazo dukenya kugira ngo dutangure, kandi kino n'ikiganiro gihe ijambo abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine baraza guhamagara bashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro. Iki kibazo cyo kudashobora kwibaruka, turumva ko kitoroshe, bitigire ntibyoroshe kuronka ku isi, kubera ibibazo bijanye naco mu Burundi hoho bahari ibitigire dufise canke ico bacyifashe guteka ikibazo.
Nguko ubivuze ikibazo kigoye kubera ko ibitaro bishobora kubipima byinshi. Ubwa mbere bwo mu Burundi nta byigwa birakorwa cyane, mugabo ikigwa cyakozwe ni mu prototype kafinda ipanya niyo yari yabonye yuko ibyo kwibaruka bikunda kugora hafi 15% ku ijana y'abadamu y'abagore baza kwivuza.
15% ku ijana numva ko atari bake na gato. None biterwa n'iki n'iki mu bakenyezi canke tuhereye ku bakenyezi, biterwa n'iki akenshi?
Ni kibazo gikomeye cyane kuko ukutaronga ibyara ku bagore biva ku bintu byinshi. Ku isi yose hariho kenshi na kenshi ihindagurika mu bintu byo kugira kuzana imbuto mu bagore, hari abamwe disordre hafi ku bantu 23%. Hakaba rero n'izindi ndwara zo mu turingoti ku bantu bashika nka 31%. Hakaba rero n'izindi ndwara izo bita endometriose, hakaba n'ibyo baburya ibyara atabubona neza ikibitumye, hakabaho n'ibindi bituma mugabo ibikubikuru n'ibyo.
Urakoze cyane. None ku bakenyezi, tukiri ku bakenyezi, bokora iki henshi kuri kumbure kwirinda izo ndwara ziba zavuye kuki, bokora iki?
Ubundi Imana yari yaremye abantu ibarema neza atata guhenda na kurimwo ari abantu bakunda gucumiranira, umugabo agasogera umugore ntayerere n'umugabo ntayerere. Kenshi na kenshi rero yewe nabo nta ndwara bagira, ariko hariyo ibyo kurenga ibigo birashika, umugabo akarenga ibigo ukabisanga yazanye indwara zibita za mburugu, indwara zibita za bihimba byirondoka by'umugore, ugaca usanga rero ingorane zirabonetse.
None umuntu yatangura kwikeka icyo kibazo nka ryari, kuko abantu barubaka ugasanga ntibazi niba ubwo nyine bakwiye guca basama, kenshi bitangura kuboneka ariko hari ikibazo hacikiye kingana gute?
Ubundi abubakanye hariho uburyo bubiri bwo kubipima. Hari ubwo kubona umaze nk'imyaka ibiri atakiraboneka mu utarasa n'inda, kenshi na kenshi ngaho ni wakavuga ko indwara y'ubugumba ishobora kuba yafashe umuntu hari imyaka ibiri atamutimufata atamukora imibonano mpuzabitsina ku mategeko, kenshi na kenshi mu myaka ibiri uba wasamye. Iyo urengeje imyaka ibiri kenshi na kenshi ni ukujya kuraba umuganga.
Murakoze cyane gose reka twakire madame Aime Ndayizeye ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone atubwire nawe ibijanye no kubana n'iki kibazo. Urakoze cyane madame Ndayizeye kwitaba kino kiganiro.
Murakoze nabo mwakoze cyane ko mumera.
Tubwire gato muri make madame Aime ninde ko bagiye kukumva babanze bakumenye gato.
Ewe nitwa madame Aime Ndayizeye, mfite imyaka 38 y'amavuka, nubakanye n'umushinga nawe witwa Apolline Hamirora, tugira dukwize imyaka 14 twubakanye. Murakoze.
Murakoze cyane gose. None madame Ndayizeye, tubwire muri make intahe yawe byagenze gute, wowe n'umugabo wawe mwarabanye n'iki kibazo, byatanguye gute, mwabimenye gute, ahama utubwire ningene byagiye.
Murakoze cyane. Twebwe kuva twubakana nk'uko imigenzo yo muri Afurika cyane cyane mu Burundi, iyo babonye abantu bubakanye, ubwo nyene haheze ukwezi abiri batangira kutubaza bati urasama, kuko mu migenzo y'iwacu kubaka bisigura kuronka umwana. Ubwo rero twarabaye ngaho, hanyuma harahera amezi abiri, atatu, ane, ndabona yuko atakiriko kiravamo. Hanyuma turaheza turavugana n'umushinga ntaharangira ati tugende turondere umuganga. Twaragiye kurondera umuganga effectivement muri iyo centre Docteur Mbonimpa ariko aravuga yabo. Hanyuma muganga turamuronka aratubwira ati haracyari kare cyane, nitwovuga yuko yoba ari ukutibaruka. Ati hari igihe biteba kubera ko igihe kiba kitaragera ku mugabo, reka tube turarindira.
Aho hari haze igihe kingana gute?
Hari haheze amezi atanu twubatse. Hanyuma turamubwira ati kibasi turabire utugeragereje, kuko twebwe twumva vrema muri twebwe dukeneye umwana, twumva byihuta kuronka umwana. Hanyuma aratubwira ati haracyari kare, nimurindirire. Mugabo twebwe turamugobera, aragerageza turaduha imiti, je arampa imiti ndagenda ndafata. Nsubiye inyuma gato, maze gushika mu rugo, sike yanje yo kujya mu butinya nkaya kiyihinduka. Nkaza ndasiba ukwezi kumwe, nkasiba amezi abiri, ndabona yuko bishobora kuntera ikibazo. Ariko bambwira ngo kubera narose ibiro byinshi, kuko nagize ubugeni mfite ibiro 67, nyuma y'amezi atatu nari mfite 74. Baca bambwira ngo petete byoba ari ibiro, nimbanze ngabanye ibiro, ndagerageza mugabo n'ubundi biranka, ndabandanya ndivuza imyaka ibiri, itatu, ine, itanu, ndatangura kuvuga ne ko mbona bitagenda, reka nunguruze abajinekologe bose bo mu Burundi ngira nasa n'uwabamaze. Aho hose nta inyuma, nta na rimwe nigeze nsigana n'umushinga nawe wanjye n'umunsi umwe. Twama tujyana iminsi yose.
Ni ukuvuga ko mwajana nawe nyine bamubwiye.
Twajana iminsi yose ngiye muri consultation kugira ngo yumve ibyo bambwira, kuko we etape iwe ntiyari bwashikirwe yuko bamubwira ibyo nawe yokoresha. Rero je ngiye mu baganga, hariho aho nagenda bakambwira bati wowe urafite ikibazo cy'indwara yitwa syndrome polycystic ovarien. Ahandi nkagenda wenda ibyo nibaza ko muganga araza kubidusigurira yoba bizi kundusha. Hanyuma abandi bakambwira bati urafite ikintu bita endometriose, abandi bakambwira ngo nta ovulation afite, abandi bakambwira ngo ndakomeye. Muri icyo gihe rero hata haba intambara nyinshi mu mutima wanjye, muri kuture y'iwacu tuvuga tuti nawe dufate iki tureke iki, ko bibaye byinshi tuzovuga ngo umuntu by'ukuri arwaye iki, bazomvura gute. Rero shaka turatangura turaja mu Rwanda, ibyo mu Burundi turabireba turaja mu Rwanda. Mu Rwanda baragerageza biranka, mu 2009 turagenda muri Kenya, muri Kenya baragerageza biranka, hanyuma turatinda turagaruka ngaha. Tuca turicara turatekana, jyewe ndumva ko vrema twarushe kwama turi mu ibarabara, kuko ibi bintu byo kwivuza izindwara za ikibazo cy'iwacu ni ibintu bitwara amahera menshi kuko n'amayegano batugira asamayegano kuko ngo aradindutse cyane kandi ko kenshi usanga hariho nayo badakora ngaho iwacu mu Burundi bidusaba kugenda kumonderera ahandi hanyuma ndaheza ndavuga nti turarushe twese turafata decision yo kubiheba twicare dutekane ariko muri mu 2015 nimba ntihenze ego bacha kugira ngo hari ingi centre yuguruye ngo mu Rwanda Kigali yitwa legacy iyo nayo nyine ndayijamwo mara tugeragereza barangiragereza se twose nagiye genyene kuko ni igihugu kitari kimeze neza byari bigoye ko tugenda turi babiri hanyuma cyenda genda baragerageza ibyo bashoboye arambwira batitaha ndataha ashitsino bikiyitira kumera kwa kundi ndagenda muri kiraho twitonda aba mu ginekologe wa nyuma ndarabye vraiment mu 2017 uwo rero yantumye ibipimo ndabirisha ibipimo cyane cyane ko yantumye ikintu bita hormonologi kugira barabe ingene amahormone yanjye ameze ko apanze neza yose atayiri hejuru atayiri munsi nizo ntegerezwa kugira byose asanga bimeze neza hanyuma asanze bimeze neza nsubiye n'inyuma umugabo wanjye baramutumye gupimisha imbuto ziwe arazipimisha basanga zimeze neza nta kibazo na kimwe afite tuca turicara ngaho tukavuga tuti ubu rero ko byose ibyo ngaho byanahiranye reka tuvuga kuyumvire kuja ahandi tuca twiyumvira rero kuja mu Bubiligi hama tumaze kwiyumvira kuja mu Bubiligi niho natunga kumva ko nanjye ntameze neza hanyuma nawe kumva ko ntameze neza ndabibana ngaho ndava na 90 birakurukanja ku 40 mugabo muri jewe sinumva ko icyo kintu gishoboka kuko nari namaze gukibyigera kuko nabonye ngo bikunda nyine nibikunda nabona bizokunda ariko tuje biterera ahandi kuko numva ari byinshi cyane ibyo bambwiye ari byinshi cyane hanyuma haciye nk'amezi atatu arenga niho umushyikana yari amaze iminsi ambwira ati byo babyiza ugiye kwa muganga tukamenya icyo urwaye kuko n'uko ukuntu wonje abantu birabatera ubwoba guhereye kuri ibyo tubana mu nzu baduhava bibaza ko ndakumatweta baduhava bibaza yuko nakuriye nakumaze rero niho twafata ingingo yo kujya kwa muganga ihenze byari tariki 6 z'ukwezi kw'icyenda ndetse turagenda twagiye kuri Césarienne Dr Mbonimpani we yatwakiriye ndamubwira ingene numva meze hanyuma atatwenga atwenze ndamuraba nje numva mu mutima ndashapuye rwose umuntu atwega ndakubwiye ntitwaye n'ingene ati watwenga kandi atakoburema uri kurumva amasinyi uri kurambwira niwumva ko ari amasinyi y'umuntu yoba yibungenda none ga muganga ko ntarigira nibungenda na rimwe ntabyonzi ntabyo nomenya ashirambwira ati inda rero genda bakubwire teste de grossesse icyo kintu rero turakigwana ko rwose kuko icyo kintu sinashaka kukigisha kuko cyari cyaramuhamuye nicyo se ngiye kwa muganga nicyo kintu babanza kuntuma mfite hotaha bace bambwira ngo ngende gishe teste nicyo se ngiye teste negative nicyo kijana urumva ko bijeje ndahamura umuntu hanyuma carambwira ati utayikoresheje rero kuri ni witohokere none wumva no havanda kuvura akisukwa rero umugabo acarambwira ati nimba twagiye gukora iki ndi cyane ni ngaha nyene hanyuma bahize baguhe amaresulta hanyuma amenye ngena kuvura naciye ngunda agenda ndayigirisha flako ndayitora ngaho nca ndagenda ndatora ibyo bantumye ndazanira mu laboratoire nahari emigira ngo ntaracyane intambwe mva muri laboratoire nshika hanze yarasubiye kumpamagara ati garuka hanze nca ndasubirayo acarampa resulta ndabye mbona ngo teste de grossesse positif nimba ndacitse intege sinumva ibiriko biramba ko ndatugumira hari ahantu badushyiriye agatanda ndicara icyuya kirabira cyo ndabwira umudamu yari kuri reception yari karatwakira nkamagarira uyu muntu ari hanze ndamudetereje ingene ameze yari umugabo wanjye acaraza cyo ndamubwira nkera ibyo bintu arabira abana bo ntiyabyumvise ndavuga ngo reka tubishire muganga bise tubishire muganga tubishire muganga arabiraba yari afite akaradiyo arakunda ari umuntu akunda kumviriza utuntu tw'ikirundi ndamaze kumubona arakunda kuvuga yari afite akaradiyo ariko arumviriza indirimbo y'ikirundi arabyina aratamba arasubira araryoherwa kudusumba rwose rero
aho hari nyuma y'imyaka ingahe none gahene
imyaka 13 hanyuma rero niho umwuga wanjye yatambwiye ati njyewe rero ibitsinda byemera nza kubyenda ari uko umugiriye ekogarafi dokita haterega n'ubundi nicyo cakurikira nta kindi cakurikira ariyo ekogarafi nyine acarangiye ya ekogarafi hoho rero acaratwinga wose atambwiye ati none umuntu amaze amezi atatu n'iminsi 9 mu nda yawe ntawe warudi umugiriye ekogarafi nkabona reka n'ukuri nkawe narinze
sinari ndabizi yuko ari na docteur Mbonimpa Barnabe yaguhaye inkuru nziza ariko turanezerewe ko turi kumwe nawe ibibazo byinshi araza gushobora kubyishura uraza no kutubwira n'ibindi kubijyanye n'intahe yawe n'ibyo wabaye nk'umukenyezi kumbura utera intege uha impanuro abandi bakenyezi mu byo bashoboye gucamwo ariko tugarutse ku ntahe yawe ibyo twumvise kumbure twumvise umengo barashimitse cyane kuri wewe nk'umukenyezi nk'uwo yari afise ikibazo turaza kubigaruka ko wanavuze n'indwara syndrome kumbure muganga yobanza akadusigurira iyo ariyo boba barishoboye kwibaza ko ariyo docteur iyo ndwara wuyidusigurira muri make kuri bamwe bashobora kuba bibaza ko bayifise iyo syndrome yavuze madame Ndayizeye niyi
mbanje kumura mucha wo mupaze bi ebe ndayizeye ye kuko numba anjoheye
wari umwibuka
hari iki oya oya mbura amunera kuri fiza na nikeshi na nda ndabikurikirana ariko ubu arangiye ko numba aguze ibintu bikunda kubakira abapasoni bakazorondera bakazokwihebura ariko nkagomba kuvuga ni yuko Imana nayo irafise ukundi ikora iracisha umuntu mu mageragezwa yaraba ingene kwihangana ubu rero ndashimye ko yihanganye ariko rero ndashimye n'ingene byagenze kuri ibyo nabyo warumbagije bya syndrome polycystique ni ukuvuga ko nuze hariho ibintu izinkabuze mu mubiri cyane cyane bita iperiporakitini iyo niyo ituma kujya mu butinyanga bijya biratana igihe kirekire hanyuma uko byari bipanze ingene aha umushinga ndayobora n'umugabo hageze kenshi na kenshi biba ngo hari ibindi bibiri ugasanga birabagora kumenya mbega bobonana ryari kubera ko bataba baratanye ibyizere ntibabimire ihamarege ya dozira ntibazemenye igihe urubuto ruba ruhishiriye ibyo rero ibyo bikunda gushika kenshi na kenshi rero bikunda gushika ku bantu bafite ibintu yitwa prolactine nyinshi igatituma ntuze imbuto z'umugore zidakura neza kenshi na kenshi rero umuntu acamo ubu muti utuma izo mbuto zikura bayita levendecteur de l'obligation ariko nibyaka ko yabamwe kwihangana kwinshi no kwitonda kwinshi ko byinshi ubigize iyo syndrome polycystique irashobora gukomera cyane barebaga agaca ubuto rujishira byaratebekanye hanyuma bigaca bikunda
dokiteri tukingaho nyine izo mbuto ziba zaratewe n'iki n'ibintu umuntu avukana canke n'ibintu bishobora kuba byaraje kugira izo mbuto ntizikure neza nk'uko bikwiye
kenshi ni predisposisiyo y'umubiri wiwe kuko ubundi kuva ku myaka 12 umuntu ajya mu kwezi rimwe mu kwezi iyo rero ibyo bya nibyo iperiporatine byaje urumva ni nkabuzo iri mu maraso ikaba nyinshi igatuma ibyo guhererekanya imbuto ingene amaregraza bitatada umuntu ntashobore kubikurikirana neza nicyo kibituma iyi periporatine.
Murakoze cyane rwose. Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Dr. Mbonimpa Barnabe wo mu Burundi, reka dufasha gutegera neza ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba ku bagabo no ku bagore. Turi kumwe kandi na Madame Aime Ndayizeye, ariko araduha ubutumwa ubuhamya bwiwe ntahe yiwe ku kibazo cyo kudashobora kwibaruka ikiri mu cy'imyaka 13. Nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone. Turafise n'abanywanyi bishwe rya Amerika nabo nyene bifuza guterera gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Tubanze tuje ku murongo twakire Jean de Dieu. Amahoro neza Jean de Dieu. Jean de Dieu. Allô?
Allô?
Jean de Dieu turi kumwe?
Ego ndakumva.
Uraho neza?
Ego ndashima.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri Dr. Chanke Madame Ndayize.
Anya manjewe cyose no mugaga. Anya yisunze ho cyabana iwacu mu bara mu mukirundo. Yaboneka ko cyose na cyose n'ishyaka n'umuntu mutaka akabira nk'umugore akabura umwana cyose na cyose ifanga. Mama atarifane ku mugore ati niwe ati hagiye kibazo kugira ngo ntabyare uza amwe amagirize ko ari ngumba ariko je batahura yuko n'umugabo ashaka kumushishira hanyuma nzeranje nisunze akoro gutera tubwiye byinshi ariko nagomba na mubaza ikibazo kinini nizabyo kunda asigurire ese ibyo bintu ni arabivuka cyane yahinduka bivaye n'ukuntu buzagenda burahinduka ese cyangwa n'icyo hanyuma iyo ngirambya none ibyo bintu mbega birashobora gushyika umugabo nawe akaba yaravutse akomeye hasi akagahinduka hanyuma ku buryo adashobora kubyara bikamutara kugira ngo twese dutahure imibereho.
Urakoze cyane Jean de Dieu. Kumbure bimwe mu bibazo byawe Dr. yari yabisiguye gato ariko washobora kubigaruka ko kubijyanye n'uko umuntu ashobora kuvukana iki kibazo, ariko Dr. uciye ubwira ko ukatubwira ku bibazo by'umugabo kuko navyo nyene Jean de Dieu arabibajije umugabo wewe ikibazo biba byagenze gute, nico kimwe n'umukenyezi wewe ikibazo ahanini kiba cavuye kuki?
Urakoze n'icyo kibazo na kinini kiratumoye. Urazi ko uyu mwana y'umuntu avukana ashobora kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ari umuhungu akiri mu nda acatangira gutandukana n'ibyo uba umukobwa. Uzo w'umuhungu rero kenshi na kenshi akunda kugira igihe ngorane. Akunda gikunda gutera ntuzeye ko imbuto zitabaho kenshi na kenshi n'ingene imbuto zikogwa. Kenshi na kenshi be kukana k'agahungu kavutse ni kugapima ugakora mu kudutenga twa ukumbiza ko hari imwe tujya dutenga twa tubiri. Kenshi na kenshi ko kubana kugeza ku myaka ibiri utugara mu kirundi bavuga ko ari tujya tuba turamanuka ngo tujye muri sikoroto muri ayo matenga twango tumanukeyo. Yarengeje imyaka ine bataramukora ngo batumanure tujye hiyo hasi. Kenshi na kenshi utubuto twiwe duca tuyenga tuyenze kuva kandi umwana azobaho atagira intanga. Nicyo gituma ubona no ku bikoko amatenda ari hanze nakuzobona indene nakuzobona ingurube nakuzobona n'umuntu uri ngaho hasi mugabo gica n'ibiri hanze. Ni kubwira ngo temperature y'umuntu twita 37 degre zibe zigiturire nyandanda ziba zitaranakomera. Yakare ko nuze utwo dutenga twatumanuka epfo kugira ngo tujye turahura n'akayaga igicurigo cyane gukora nuze kenshi na kenshi nico icyo biturira intanga ugasanga umuntu twagumye hejuru twarayende ntitukiriho ikaka rero ko umushiririye acafata uwo mwana akamanura nyagitenga akadushyira muri ako gasaho ko ngaho munsi akabita amatenga twa kenshi na kenshi nicyo kibituma. Ikindi kibituma ni ibintu bita varikocele, ni indwara ituma imitsi yihinga ngaho hafi yo mu ngandu, ugaca usanga rero bizamuza amaraso akwiriye, urumva ntibyabayeho. Icya kabiri rero ni turingoti tuvana nyambuto nyine mu matenga tukabizana mu gihimba cyo kirondega kugira ngo gisoke hanze, birashobora kugira igitundu icyo bita kigeri kirozi, ugaca usanga ingorane. Hanyuma ikindi kintu gishobora kuzana amaforomasiyo, umwana akiri mu nda ugaca usanga icyo gihimba cyo kirondoka kimeze neza, kurabona ko ako gatoburo kazana amasobe kazana n'imbuto kari obu igihimba cyo kirondoka, nubwo ashobora gusanga ako gatoburo kari munsi cyane kari mu mero igihimba cyo kirondoka, ugaca usanga gisohotse gisohokera atameze neza ntagezwe kugidepoza mu gihimba kirondoka cy'umugore w'iwe. Ibyo nicyo bikunda gutuma ababura irondoka.
Urakoze cyane
ku gice cy'umugabo.
Urakoze cyane Dr. Urakoze cyane, uravuze ku bijyanye n'umwana akiri muto kumbureye mu kanya, uraza kutubwira ni ku byo umuntu akuze yashobora gukora kugira ngo abungabunge amagara yiwe mu bihimba by'irondoka. Ndazi benshi baraziteze. Tugarutse gato kuri Madame Ndayizeye, ikibazo twumvise ko waragize ibizamini byinshi n'umugabo ukumbuye yaragize ibizamini byinshi nawe nyine baramugiriye ibizamini, muri icyo gihe mwabyifashemwo gute? Izo ngorane mwagiye murajamwo mwumvikana gute kugira ngo nihabe icyuka kibi hagati yanyu muri icyo gihe?
Urakoze cyane. Twebwe amaexame ku bagabo ntihenze si menshi, amaexame ku bagabo uko nabibonye njyewe nabonye bamutuma exame yitwa spermogramme, ni exame bapima imbuto z'umugabo bakaraba ko izo mbuto zikomeye, zifite icyo nakwita vitesi, ko zifite vitesi yuko zoshobora guhura n'urubuto rw'umugore bagashobora kubyara, bararaba yuko zikwiye ibyangombwa n'ingene zigenda. Nibyo nabonye n'ama infection, barapima n'ama infection mu bagabo, nibyo ikame nabonye. Ariko mu bakenyezi ni nyinshi cyane, hariho n'ibyo ntibuka nyinshi cyane. Kenshi abakenyezi nibo bazirirwa nyinshi rwose.
Wavuze n'ikibazo cy'amafaranga mwagiye murariha, nk'ikizamini cy'umugabo cyangwa icy'iwawe cyaba kiri nkangahe?
Bivana n'amavuriro n'amahopito, kuko hariho nk'aho twagira ibakwe tugasanga niyo egzame badutumye, turashaka kuyikoresha mu bitaro bya leta ko dufite mituweli, ugasanga iyo egzame irazimbutse turashoboye kubenefisiya ko iyo mituweli dufite ikadufasha. Hakaba n'ayandi ma egzame twakora wirinze kujya mu bikorero twabo abo bita abakrize, ugasanga ayo ma egzame arazimbye cyane, ayandi tukamubwije no kujya kuyakoresha hanze. Yumva rero sinavuga ngo egzame ngo nangahe, byavana n'aho wazikoresheje.
Urakoze cyane. Tusubire ku murongo wa telefone twakira abanyonyi b'ijwi rya Amerika. Turafise Fidele, uratumva neza?
Ndabumva.
Amahoro neza?
Ni mahoro.
Ikibazo cyangwa icyumviye?
Ikibazo ni umenga n'utubaza.
Subiramo neza, twumvise neza.
Ati ni umenga n'utangira ikibazo n'ubabaza. ati mbega iyo serivisi yino iwacu mu gihugu cy'u Burundi irabaho
ni kizamini uvuze ga Fidel titwumvise neza
nzibiremo
ni kibazo cha ni kizamini uri kurabaza
ni kibazo ni munda baje ati iyo serivisi ino iwacu mu Burundi irahari
iyi he serivisi
Mm.
E serivisi yihe ga Fidel?
Ya?
E serivisi yihe ubaza?
Iyo yo kuba bo kora izo ntanga bakazishira mu damu hanyuma akabaye ubyara umwana.
Reka kumbure muganga asobanure neza uri kuravuga ujya buhinga muganga ariko aravuga umuntu umwana akiri muto bo mutwara ko kugira ngo bamukore kugira ngo ntazogira ikibazo niyakura ego docteur mbonimpa izo serivisi uri kuravuga zirabaho mu Burundi ziraboneka kenshi hariho hose umuntu yoje
ubwa mbere bwo na nkuko navuze umwana akivuka imbere yuko afikana imyaka ibiri umumama wiwe akiri ku bibero akwiye kumukorakora kugira ngo yumve ko muri utwo
tuzaho
turimo mu dusaho harimo udutekikire ninaniwe atangura kugira diagnostic akiyongeka kimwe kuko nakubwiye afikanye imyaka ine bataratumanira uwo mwana baba bagize akeneye imaze kumera nabi imyaka ine niho bakwiye kutumanura kugira ngo badufikishe tugume muri ka gacaho kari hanze pratikema
iyo bibaye akarindakura iyo bibaye akarindakura naho nyine boca bategereza kumubaga iyo bibaye bakibagira cyangwa ntibabibone kurenza imyaka ine
urumva arengeje imyaka ine nyatuntu twiwe tuzoba utubuto tuba twamaze gusha byakare ko nyina abitora hakiri kare kugira ngo uwo mwana bamugarukire hakiri kare
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Arsène ku murongo wa telefone Arsène amahoro neza Arsène uratwumva Allô Arsène? Arsène Ndumva atareka twumva cyane telefone iramugoye. Radijwe rya Amerika isamiranye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tumira mate turagaruka.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya ibishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Radio ya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Dr. Mbonimpa Barnabé ibujumbura mu Burundi turi kumwe kandi na Madame Aimé Ndayizeye Dr. ari karagerageza kudufasha kumenya no kumenya byinshi kubijanye n'ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba ico kibazo kiva ku mugore canke ku mugabo Madame Aimé Ndayizeye ari karadufasha kumva ubuhamya bwiwe no kumva ibibazo amakuru couple canke abubakanye bagira iyo ico kibazo cuko taronko umwana kibaye tugaruse kuri wewe madame ndayizeye butubwira canke ugatanga n'impanuro iyo umudama afise uwo babanye adatahura ikibazo canke ntiyihangane uwo mudamu yokora iki mu byo wagiye urabona akumbure wowe ushobora kuba utaciye mu bibazo byo kutumvikana n'umugabo ariko hariho benshi cyane usanga iki kibazo kibagwa ko kikabamerera nabi kikabahindura uwo hanura iki umudamu yo bariko araca muri ibyo bibazo warabiciyemo imyaka 13
ako gitane yewe nibaza ko ubwa mbere ibyo kugira ngo bibe murinde mushika aho umugabo atumvikana n'umugore ni kuvuga ko kuva ico kibazo mukikimenya mukabona yuko mutariko muri baruka nkuko abandi bibabako kirazira ko munuma umwe ngo abitware muri we undi ngo abitware muri we bimukomeretse ni kibazo mwese mutegereza kwicarira mukayaga mukaganira mwumvikana kuko akenshi abadamu n'abantu uko ndabazi je uko meze iyo mfite ikibazo muri jyewe sinkora ari tukisangiye n'umugabo arico cerekeranye n'urugo canke cerekeranye n'umugabo ndamwegera nkamubwira nge numva bimeze uku twobikora uku twobikora uko ariko abagabo n'abantu nabo niyo bavyumva nibashaka kubipartaja bashaka ko bigira mu mitima yabo iyo rero bimaze kuja mu mutima wawe bica biba umutwaro ucuba umusaraba rero ni byiza ko mu rugo bayaga nico kintu cya mbere ni byiza ko mu rugo bayaga kuko iyo mumaze kuyaga murabyumva kumwe mugatahurana mugasaba impanuro bibaye ngombwa kuko hajya mu kibano turabana n'abantu ugasanga harimo abantu b'abapfasoni b'abashinga ntahe mushobora guhameza kandi bakababera ababyeyi by'ukuri nk'uko harimo n'abusanga aho kubafasha ari kubateranya ni kuraba rero mukaraba abagenzi beza abantu bakuze abantu mwebwe nyine mwumva ko babasika ku nyota abantu bibanga mukabahanuza mukumva icyo babahanura ariko ikindi naco cyane cyane hejuru y'ibyo ni uko abagabo bobera inkingi abagore babo kuko abagabo benshi iyo bamaze kubona ko icyo kibazo gifite mu rugo abagore batabaheba ugasanga muramukazi waraje aramwitwitaje ko aho ni induru ugasanga nabukwa araje
turumvise telefone ya madame Ndayizeye iracitse ariko turaza kumugarura turamugarura ku murongo wa telefone reka duhindukire gato kuri docteur mu byo wowe wabonye nk'umuganga nk'umugabo abagabo kenshi bakosereza hehe nk'uko madame Erika yabivuga nuko kumbure babigumizamwo canke nuko batinya kuja mu baganga akenshi aho wabonye bakosereza ni hehe abagabo na muganga turabyo ko nawe nyene telefone iracitse na telefone ari karagorana gato mu Burundi kumbure reka twakire abanywanyi reka kumbure hari indirimbo umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gusohora indirimbo ivuga ukuntu ababanyi bakwiye kwifata canke umukenyezi yakwiye guhabwa agaciro mu gihe icyo kibazo kihabaye mu gihe ama telefone ari karatugora gato reka twumvirize ako karirimbo ka madame Denise Nkurunziza
karinda mpeza ba
urabizi batatu mbaze ngara muri inzu basi kiyo kare buri wawe no kuba ndumva ndaye yawe n'umuhoyi ujye twe kinge tuzi uko afite nica amazi inda yawe yame misi yose igomba kuzura ibiharage kiza abandi bagore zuzura abana
Mukenyezi, icho wa Elukana dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya mbere yarashyigikiye umugore wiwe yitwa Ana hanyuma Imana irabahezagira ibaha umwana w'umuhungu yitwa Samweli kandi mwegera abaganga bakenyeze mumenye neza yuko mufite agaciro karengeye kubyara gusa
Radio Ijwi rya Amerika yo n'umutambukanyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yaririmbye ako karirimbo atera intege abakenyezi aho bari hose kugira ngo ibibazo bariko baracamwo byerekeye ugudashobora kwibaruka ntibashobora kubyicana mwo bonyene ariko bamenye yuko bafise agaciro n'ibindi n'izindi mpanuro nyinshi muri iyo ndirimbo turabwiye rero ku mungu wa telefone ko twashoboye kugarura Dr Mbonimpa Barnabé telefone yari yacitse kandi na Madame Aime Ndayizeye nayo nyine telefone yari yacitse ariko Madame Ndayizeye ariko aratanga impanuro reka tubandanyirize aho yari ari Madame Ndayizeye
yakoze nari kumvuga nti abagabo bakaba inkingi z'abagore babo kugira ngo umugore ntabe umuntu kubera mu kibano iyo umukenyezi atararonka umwana ni kuvuga ngo benshi baramwicisha uhereye ku muryango yagiyemo aho ndavuga baramukadiwe aho bashatse kuvuga nabukwe umuntu wese amuciye ko aramutera umugere amutuka ibyo ashaka rero iyo umudamu aziganiye umugabo wiwe ni byiza ko umugabo wiwe amubera inkingi akababwira ko umudamu yaremewe kubyara gusa hari ibindi bintu dushoboye ibyinshi cyane akamufasha akamuherekeza kwa muganga hari ikintu mu kibano asubiye inyuma bakunda kuvuga ijambo ry'imbabazi cyane mu buzima ngo ingumba ingumba ibyo si ibintu byo kuvuga si ikintu cyo kubwira umuntu muzima ingumba babivuga ku bikoko rero no kurindira igihe umuntu bakamuha umwanya Imana irema aho ishakiye kandi Imana irafashwa rero ayo majambo ababaza mu mutima nibayareke bareke kubita abo bantu ngo ingurumba birateye isoni kubona bari bahutse kuvuga ijambo nk'iryo ejo ukabona uwo muntu aribarutse birababaza cyane ucujahe wamwise ingumba mureke abeho gushika umunsi Imana izamuhamagara niho uhebura genio principe yari muri jewe navuga nti nzohebura kubyara ari uko mfuye mugabo mu gihe umuntu akiriho byose birashoboka abagabo ikindi baherekeze abagore babo kwa muganga nabo nyine bipimisha erega iki kibazo si kibazo cy'abakenyezi gusa ariko n'abagabo benshi bakibaruka mugabo kubera ko iyi imico y'abarundi n'isi yose kibazo kibaye mu rugo n'abakenyezi niyo batabyara hariho n'abagabo benshi bakabyara bakabiga urumva dosete yuko ashobora kurangura amabanga y'abubatse izo mbuto zigasohoka we muri we yakwiye azi yuko icyo gikwiye kuko siko bimeze ntibegera abaganga babaha impanuro baherekeza abakenyezi babo kuko niyo tugiye kwa muganga bakubwira bati subira inyuma genda n'uwo mwubakanye kandi icyo ni ikintu kiza cyane niyo no kubwira abaganga barakoze cyane kubona atamukenyezi aza kwa muganga wenyine cyangwa umushinga ntabwo aje kwa muganga wenyine batazananye hanyuma ikindi kigira kandi ni gukunda uwo mupasoniri namukunde aguma amuha agaciro ahari abone ko amwishimiye by'ukuri kuko njyewe ndazi ko muri couple y'iwacu nicyo kintu cyama gitangaza abantu baratangazwa n'ukuntu n'isi yose aho umugabo wanjye ari mba ndahari imanza zose mba mpari tugatwenga bakabona nyine tubibayemo nk'ibintu bisanzwe kandi njyewe nagenda kubwire ko gushika kuri ino saha hariho abantu batari bazi ko nje nkafite umwana kuko sinigeze
ndeka kuba jewe nakumye ndi jewe mukenyezi guma uri wewe nyene uko imana yakuremye ako kanyamuneza imana yakuremanye kagumane gutyo ni wakagumana nabo bantu bashaka kugitima kiza kibatoro nkaho baca bazomenera hehe hahari hahari gukwewe nyene ujohebe imiryango itwankuhaze aho kutubereka twetwe nyene imiryango nidufashe idutere intege aha nagomba gushimira cyane cyane nivuye inyuma imiryango yacu yaradufashije cyane uwo muryango w'iwanjye uwo muryango nagiyemo baradufashije cyane bakadutera intege abo dukorana n'abakorana n'umugabo wanjye baradufashije rwose baradufasha mu byerekeranye n'uburyo kuko harageze igihe turabona ko tutatubishoboye baradufashije cyane turajya muri Kenya ibintu bikomeye baraduha amafaranga baradufasha imana ibahezagire cyane aho bari hose abari mu Burundi abari mu mahanga abadutereye igisabisho imana ibahezagire cyane ni ukuri ibyo ni byo bintu bakeneye turakeneye ko abo bantu bateze intege babaterera igisabisho uzoronka ubudu abahe kuko nk'abaruguru babo ndazi neza yuko ikibitsa turese na bino ni kubura uburyo bari babikeneye mugabo ntibashobora kwigeza kuko ibyo bintu bitwara amahera menshi iranga byagiye ansabe leta y'u Burundi idufashe iyo miryango iyigwane ko kujya abagendana umugera wa sida hari abantu babafasha kujya abantu bagwaye diabete hari abantu babafasha kujya hari abantu bagwaye imitima bakabatwara hanze nibadufashe kuko narabonye yuko nyakubaho umutambukanye mukuru igihugu iki kibazo asa n'uwagifashe mu ntoki ahari abari hafi yiwe abashobora kunyumva nagira ndamushimire ndamubwire yuko turamukeneye muri iki gihugu abakenyezi bafite icyo kibazo muri ino minsi ko Fondation ubuntu yagiranye partenariat na Fondation Mère nibadufashe turi prête gukora igishoboka cyose kugira ngo vraiment tujye imbere iki kibazo gihere bazigishe mu masengero kugira ngo iyo miryango ireke kuba iciro ry'umugani bayifashe mu masengero bazigishe imigambi bazigishe hose hashoboka hose bazigishe mu bakoze
urakoze cyane iyo ni madame Emenda yize yamaze imyaka 13 adashobora kwibaruka ariko ubu unye araza kutubwira imana yaramuhezagiye araronka ikibondo nsubira mpindukire kuri docteur nubwo turiko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko birakenewe cyane ko twumva ikibazo kiba kiri nko kubagabo haba kubijanye n'amagara yabo canke kunyifato zabo docteur nkuko nari nabajije mu byo wabonye abagabo bakoshereza ko haba uko kuntu bifata canke kukuntu batinya kumbure kuja kubaganga wewe kuri mwebwe mwasanze ikibazo kenshi kiba kiri hehe nk'iyo mubakiriye canke niyo muri kumuraganira nabo
urakoze kandi Oriane abagabo mu gihugu cy'iwacu dufise ingorane y'imigenzo y'i Burundi nta mugabo abingumba ariko iyo habaye ikibazo nk'icyo cyo kubura umwana mu rugo biba biraba abo nyine bubatse kenshi na kenshi mu dukunda guhura umugore niwe atangura kugira umutima uhagaze kenshi akizana ngomba nshimire yo mutambukanye madamu ndanizeye kuko bana bari kumwe ibyo ni iteka rikomeye mu rugo kuko barashyigikiranye ikibazo cy'umwe kikaba icy'uwundi baronka inyishu ikaba iya bose bagashyigikirana icyo benda gishimye ikindi nabonye ni uko bacu mu Burundi abagabo barikumira kandi bakunda kubyishyiramwo ubwa mbere ugasanga nibo bari kubaryagagura abagore nibo kurumva ko mu Burundi nta mugabo ari ingumba ariko ingorane iriho yabari kandi kenshi na kenshi mu dupima dusanga ikibazo kiri ku bagabo kenshi na kenshi mbere yuko kiba mu bagore kenshi na kenshi twabonye ko bita ku nkabuzo ngabwo mbega zaje gute zikurikirana gute mbega yagize kidente gute ni ukuvuga ubugimbi bwiwe amabere yarasonze yaragize ubwo bwoya bwo hepfo yaragize ibyo byose umuntu arabikurikirana mu bagabo naho nabiguze hamwe batabigize neza ucusanga kenshi na kenshi ari ayo matenga twagiwe atamanutse ngo ajye muri kajya gafuko kenshi na kenshi rero nicyo gituma ucusanga ibyo byarahiye agasuka amazi gusatakagira mu imbuto abagabo diagnostike ya mbere igirwa na nyina akiri ku bibero bya nyina nibo batangira kubibona ati ndonde kututumbuki tutarimwe n'ibiki bagaca bagenda ku muganga akayibabwira hakiri kare
murakoze cyane rwose
ibindi bishobora gushikira abagabo davide ko ari ibintu by'indwara izi za diyabete izo za zikunda kubashikira bagaca bata iby'ubugabo byabo bya kare cyane cyane kwipimisha mukagenda ku muganga haraba ibyo bije byirondoka akayibabwira akaza ntibabiri kwa muganga
Uyu ni Dr. Mbonimpa Barnabé korera kuri Centre César I Bujumbura mu Burundi Dr. Kumbure nawe nyene udukundiye telefone zawe dushobora kuzishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook abanywanyi bakakurondera bakashobora kuronka n'izindi mpanuro hama nawe Madame Ndayizeye Aimé wakoze cyane rwose kubona nawe witavye kino kiganiro kubipfuza kugushikira no kukuronka izindi mpanuro zawe nawe nyene mwadukundira abanyonyi baraza kuronka makuru yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook n'abatashoboye gushikira ibibazo n'ivyumviro twa tubafise ku murongo wa telefone nk'uwitwa Octave kuri Facebook yacu ikiyago kirabandanya murakoze cyane rwose mwe mwese rero mwaduteza amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyumviro muri kana kanyereka tubasubire tubashikiriza ka karirimbo kumutamukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkuru nziza kajanye n'ikibazo turako turavuga no munsi murakoze cyane
Ich bin nicht mehr so gut. 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 Ich